Iyi mumva ni Radio Ijwi rya Amerika. Turigenekerezo rya 10 ukwezi kwa kane kwa 2017 niwe neza ncuti mutanguye inondwi nshasha muri kumwe natwe muri studio ya 18 ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda muri kumwe na Jewe Diane nahazwe ndongo ibiganiro vyo no mwanya
tugaje twumva ibigigimba bigigimba bikorokerayo 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 nuri mu nzu cyanke iyo yo baryamye akabyuka kikinga aha mu bibambazi nyene cyo kimanga kiraduteye imbabazi gose.
Inumwe manyagihugu ku mutumba wa Ndava turi muri commune ya Gisozi ntare iri ntara ya Mwaro avuga ku kibazo c'imanga nini ishobora gukwegera karambaraye umwanya n'umwanya imiryango irenga 10.
Tuva mu Burundi tukazino niba bavuga mu Burundi baguhemba 300,000 ariko bagera ino bakaguhembiza $30,000 urumva yahita yikubamwo kabiri kanarenga ako niko karusha urumva katuma duhurumbira cyane gakuza gukora gina.
Uyu nawe numwe mu bakozi bo mu nzu baturuka mu Burundi bahisemo kuja gupagasa mu gihugu ca Congo bamwe barashima amafaranga baronka mu gihe abandi atanu gwa Congo barakubita ijisho mu kiringo c'amezi atatu turabigarukwa ko handi hato hagataho umutama ntime barashakaje inanaribonye mu kuvuza ingoma z'u Burundi yarayitaje imana turaza kubagarukira ko ku kiyago twari twaragiranye imbere yo kwashengera. Ariko imbere yo kuja mu ntara no makambi mbanze ndabwire muri make ku gipolisi muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo catangaje ku mugoroba w'ejo ku Imana ko kibujije amakoraniro yarategekanijwe kuri uno wa mbere ku mugwa mukuru Kinshasa no mu bindi bice by'igihugu ca Kongo. Ayo makoraniro yari yatumwe ko n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bagiriza Perezida Joseph Kabila ko ari we ntambanyi nkuru ya demokarasi mu gihugu ngo isa nk'iriko itera ije inyuma. Abategetsi ba Somalia batangaza ko umukuru w'ibiro bikuru vya gisirikare General Ahmed Mohamed Jimel Ilfrid yaraye acitse kw'icumu mu gitero c'umwe yahuzi yaturikije bombe mu modoka ari hafi y'imodoka yiwe Mogadishu. Abantu 15 nibo basize ubuzima mu ico gitero cabaye haheze iminota mike cane umushikiranganje mushasha wo kwivuna abansi hamwe n'uwahoze arongoye igisirikare Mohamed barenganye muri iryo barabara nyene nk'uko abajeje umutekano babitangarije Ijwi rya Amerika. Perezida wa Misiri Abdel Fattah el-Sisi yaraye afashe ingingo yo gushira igihugu mu bihe bidasanzwe nk'ivyo mu ntambara mu kiringo c'amezi atatu ni nyuma yaho muhari wa leta ya Kiislamu waturikije bombe ku masengero abiri y'abakirisukuru no w'Imana aho abantu 44 ari wamaze kumenyekana ko bapfuye abandi barenga 100 bagakomereka bikomeye. Ivyo bitero vyabaye mu gihe hasigaye indwi zitatu gusangonye n'ubweranda mu ngere wa Ekleziya Katolika Papa Francis agendere Misiri. Papa Francis akaba yarahojeje imiryango yabuze abayo co kime n'igihugu ca Misiri muri rusangi. Radio Ijwi rya Amerika mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho tukumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Murashobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet ya Chariyo Wezi 3 akaburungu radio yacu voa.com na ku rubuga rwa Facebook adresse yacu ni voa radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Wanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Nongere ngire mwiriwe ikiganiro cacu wanyu mu ntara tugihere hagati mu gihugu cyo Burundi neza na neza ku mutumba wa Ndava wa commune Gisozi iri mu ntara ya Mwaro ivugwamwo ikimanga kigeramiye mihana igizwe n'imiryango 10. Abanyagihugu baba muri iyo micungararo baratekewe n'ubwoba bwinshi kumwanya n'umwanya atagikozwe iyo manga ishobora kwiha inkumbi kuko ngo iguma yagugwa n'amazi y'imvura. Umunyamakuru wacu Raisa Liliani n'amahoro yishikiye ahari iyo manga maze adutegurira ino nkuru.
Uwanyu nahare ingashize gurushigiti mani rama.
Iri ni barabara ya kumutumba ndava. Lehuzi mitumbi wili. Yandava na gweza jahora richako. Abanyamaguru, ingende shkwa, zingenzi. Isho ichai changi bitungwa. Uburizibie kubuja taugisho wala kulichako. Bivu yeko liriko lirabomoka. Ivyo vikawafi ya tewe numuvo wa mazi uimvura. Wari kuruhande gui barabara. Ubusiga yari kimanga kinini. Kigera hoku metero zitatu zugaguke. Ni metero zirenga chumi. Umanu kamukuzimu. Awanyegi hugu baba mumihana. Yegere ya ha. Batekewe nubgo babginshi. Nukuboni imangi guma ya guka, umganyu wari wawosa mazu ya wo, ashobora kuwa senyu kilako. Uyumokenye zivigitoria na hayo, ahamazimi akirenga milongubili, avuga kuwa takigirayo wa china na yoba mira.
Mwumensi ya hira, hali barabara, jikuye njeni, na wa umudugu, utuwa yinu, jiti chane, uzi imheke, ni uyeri wakagirikako. Mburiguye, ahamazimensi aadza, akarenga, haimarero. Haratenda haratwagwa haja haragenda kwa agenda kwa agenda hagenda tukaje twumva ibigigimba bigigimba bikorokerayo 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 nuri munzu cyanke iyo yo bajyamye akabyuka kikinga aha mu bibambazi nyene umutima ugacika twe nta mpore dufise n'ukuri icyo kimanga kiraduteye imbabazi gose
ibintu kandi byunyugwa n'amasanganya y'abantu n'ibitungwa yama yahabereye bigatuma abavyeyi bama bahahamutse bikanga kwa abana bagwayo ikindi uko nimirimi hegereye yama yatwa uko imvura iguye igaherera muri iki kimanga abarimi bavuga ko atacu bakicimbura uyu mukenyezi yemeza ko kuba bakibangaha aruko babuzi yo baja
aho nka ubona haguye nk'umuntu ubona iyo samba yoshikaho yapfuye keshi niyo nje gusoma na mafisi ubwoba nk'umwana ndamuvise namuzanye ndamuhetse nkaho umwana umushira hasi umwana ariko aradanda bagirana umutima ugumu hagaze mu kirengo magira nti wa mwana wanje yaguye mu kinogo aho je nahaje ndahabona hameze neza bankiri wacu akasituka nkiri wacu nkabona nkuko nje sine ko hata none nkubu nk'umwana ndiko ndabyara nkubu ukiriwe bwiwe nubuhe nje nzosiga mwana wanje nzobyara azosiga yanikiwe mwibara baratagira hafu ico kibazo je kirambangamye cyane
yamara naho biruku aba bangahabo bemeza ko batigeze barera amaboko nyabuna bagerageje gukoresha ingufu zabo kugira barabe ko bozitiri imanga ireke kuguma yaguka ariko bikabimpfa gusa kwaho bigeze hakenewe ingufu za leta uyu numwe gira tin
urumva ye bariko barakora ibarabara ku uyu baraje barigera gushinga ibiti bashinga 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 ibiti kugira ngo batangire amazi baraje baragabanya amazi rero imvura iguye yatisubira bigasenyeranya amabuye yose ibintu byose bigaca ibisenyeranya byacha bigenda ku muca bugenda butwagwa butwako hasigaruka nyene twararushye gose yaratunani dushigaje nyene kwimana ariyo ijo tugarukira
imijyango iri mu micungararo y'imanga ivuga ko igowe ikiriko nkamwe atagikozwe ubuvuba bwango kuko ishobora kuzobahitana narijya muri kigihe cy'imvura imanga iguma yaguka baratera kama babishoboye ko bo bagarukira
twebwe mu bisanzwe hamwe tworonka twimuka kuko ntawe dufise hamwe tworonka nka leta idufashije n'abantu nyene uba bazihumviye babyeje kadufashaye twimura katurondera ahantu tubu kuko twebwe turahabariwe cyane cyikibazo akibahaye kweshi bamubaje n'abandi bakuru bakazi bakahara bagace bagenda nta kintu ndabona bakora twe ntacyo batuvira
ku ruhande rw'abajejwe intwaro baremeza ko mu bibazo bihanze komine ya Gisozi imanga iri kwirasituri barabara iza muzambere mustaneri w'ikomine ndayundi Hirida avuga ko iki kibazo kimaze kurengera komine agahamagarira abarongoye kwiyubara cyane mu kurindira ko boronswa aho baba baraja
nta burenganzira komine ifise ubu gutanga amatongo ariko iravugira abene kubahaba icyo ikogore twaragitanguye twarabishikanye mu namamana z'ujambo ya komene turabishikana no kwabura amatari imvukira turabivuga kugira ngo bose bagerageze ico shoboka kugira bajye abantu bakingirwe ubuko turindira yuko ijya miryango hagira ico yofashwa kuko n'ubuzima bwawo bugeramiwe icyo tubasaba no kwirinda guca muri ryanzira bwa mbere no kushira inzira yindi inyuma y'ingo zabo ijya nzira nta nuwosura no kwicamo kuko ntabo bari ko baraja kucaraciye imigenderanire y'abahoruguru nabo hepfo
tumenyeshe ko haheze imyaka irenga itanu iri barabara rigeramiwe n'imanga gushika ubu imiryango igera kuri cumi akariyo bisabwa ko yokwimurirwa mu kindi kibanza vyihuta muri komine Gisozi mu ntara ya Mwaro Khaisa Lilian inamahoro ijwi rya Amerika
urakoze Khaisa tuvengaho rero imwaro dukwitire gatonya ibubanza ubukene bw'amatongo ku banyagihugu bo muri komine bubanza intara ya bubanza nyene bamwe bamwe bubatuma bisondekera mu itongo ry'abapfuye gigahongo kugira ngo baryubakemwo amazu banyene kubanga ho rero matongo y'abapfuye bavuga ko ataco ibatwaye yamara bahinga mu vyinyifato bamenyesha ko ivyo bishobora guhamura imitima. Diane Ndonse no munyamakuru wacu mu ntara ya Bubanza.
Imijyango ishika kuri 40 nibana nimva zo mwitongo ry'abafuye zigahongore muri zone mutakataka ya commune Kayanza. Amazamwamwe akikujwe nimva hijya no hino. Ku ruhande rw'akarere ka Gahongore gahanura ubibe n'akarere ka Shara ya kabiri ngereranije hagati y'inzu nimva hari nk'imetero imwe cyanke zibiri. Ndabona kandi impene ziziritse kumva ziri haruguru y'inzu. Hano kandi hejuru y'imva hari n'abana bariko barakina. Bamwe mu banyagihugu babana n'izomva bavuga ko atangorane zibatera. Aha bakavuga ko bamaze kumenyerana kubana n'abapfuye kandi noneho kubara abantu nkabo.
Twe ntangorane dufise kubisanzwe twaramenyereye kandi nta n'ingorane zihari. Nta n'umuntu aragwara kandi twahamaze imyaka 3 nta muntu arahagirira ingorane, nta muntu arahagirira isanganya. Twe twabaye neza abo bari bameze nka twebwe. Ni nk'uko n'uwe nshobora kugira isanganya ubunyene bakanshyiraho nyine.
Bari bandangiye ngo nubake ka Burende ntabwo hari imva nabona mbona amenga ni heza. Ntamba zari zihari mugabo imva nkabona ziri haruguru izindi mbere uko izindi ziri hefu mugabo ni nkomba n'ubu kandi ndyamye ntacyo umpa kinkangagura cyabure ngo ndote nabi zenga mu ndota neza n'ukuri
aha ku ruvumvu harakaburi nditegereza abantu niho bari twicu rero cyose cyutuma kidutera ubwoba abandi tubana nazo mugabo nazo zizimangana nguko najya zazimanga.
Aba banyagihugu baba muri iryo tongo ry'abapfuye bavuga ko bashima cyane kuba abajeje intwaro barabemereye kuhaba.
Ndabashimira n'ukuri kuko nubatse ka Burende nk'abandi akabamwe atabakankuyemo ese gusa byohinduka mu nyuma kandi kubaho nihomba.
Ibyo babivuga bafatiye ku buzima bwo kutagira amatongo yo kubamwo bari babayemwo imbere yo kuharonka. Abo banyagihugu baje bava muri zone Bubanza, Mitakataka na Muramba ya komine Bubanza bagizwe n'abahutu n'abatutsi hamwe n'abatwa. Niyo nkuru Godeliva umwe mu baba kuri iryo tongo ry'abapfuye avuga ko yararaguza kukuburaho yubaka inzu.
Je nawe ahantu nyene naza ndasaba indaraho bwije amaze kubona yuko nyene abantu batagira aho baba ariko barabaha ahantu baba ngaha nanje narasabye barampa. Ubu rero n'ukuri je ndaryama ndabyuka kurondera rasi iyo nyene nkatanga nkabona burake.
Nubwo biri uko abo banyagihugu baba mu itongo rya komine ryagenewe akaburi. Musishaneri wa komine Bubanza Kazovio Francois avuga ko abo banyagihugu bahahawe n'abatwaye iyo komine imbere y'uko ayitwara. Avuga kandi ko bahahawe kugira ngo bazitire abihagira amatongo ya komine. Musitaneri Kazovio Francois abandanya avuga ko abo banyagihugu bahavuye barengera akarimbi bereswe kandi ko bagiye gusubira kubashingira. Kandi
hanini yari nk'itongo rya leta hari abantu biyagurira akarimbi. Usanga rero hari umuntu ari impande y'iryo tongo ugasanga yiyaguriye ko ababona yuko atari itongo ry'umuntu bashobora guca baburana. Aho baragezageza gucamwa abashobora sekiteri ugasanga yihaye nk'imetero zirenga ko tugira tuce tubashinga akarimbi ku buryo nta muntu azoca arengera ako karimbi ko twamaze gushinga akarimbi abantu bashobora yuko hari akarimbi.
Amakuru dukura mu bajeje intwaro muri komine Kayanza avuga ko itongo ry'Igahongore ya komine Bubanza ryagenewe akaburi ripima ihegitari 5. Muri kino gihe abanyagihugu batijwe ihegitari 2. Ibubanza Diane Ndonse ijwi rya Amerika.
Iri ni ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Wakumvirwa rya Amerika kuri FM 104.3 na 88.8 n'ibice 3 mu Rwanda no ku mirongo ya FM 94 n'ibice 9 na 95 n'ibice 2 mu Burundi. Ijwi rya Amerika riguha amakuru y'imvaho n'ibiganiro bikozwe mu buryo bwuzuye kandi butabogamye. Kumva ijwi rya Amerika no kwirinda ibihuha. Ijwi rya Amerika ni radio ya buri wese. Ijwi rya Amerika riguhuza n'abatuye isi yose. Bwira inshuti yawe yumve ijwi rya Amerika. Amakuru, ibiganiro, ikinamico, siporo kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru kuri radio yanyu.
Nuko ijwi rya Amerika rero tubandanye n'ikiganiro iwanyu mu ntara abakozi bo mu ngo bava mu gihugu cy'u Burundi bakaja gurondera imirimo yabo muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo bavuga ko umushahara bavana muri ako kazi ari mwinshi cyane nubwo hari n'uyundi muce wemeza ko usa nk'ukorera ubusa umunyamakuru wacu muri Kongo Vedaste Ngabo yavuganye n'abarangurira imirimo yabo mu gisagara cha Uvira kiri mu ntara ya Kivu ya Majepfo
Abakozi b'Abarundi bakora mu ngo z'abaturage b'abakongomani batuye mu mujyi wa Uvira uri mu ntara ya Kivu ya Majepfo batangaza ko bishimira kuza gushakira imirimo yo gukora mu gikoni mu gihugu cya Kongo mu rwego rwo kugira ngo barusheho kwiteza imbere bivanye n'amafaranga y'amadolari ya Amerika bahembwa bageze muri iki gihugu ndore ko abenshi baba bataye n'amashuri umwe mu bakozi b'Abarundi twasanze bakorera aka kazi mu rugo ruri mu mujyi wa Uvira muri Avenue Plage d'Or yavuze yuko mu myaka ibiri amaze ari muri uyu murimo wo gukorera abakongomani hari ntambwe ishimishije amaze gutera mu buzima bwe bitewe n'amafaranga bamuhemba ku kwezi avuga yuko imikorere myiza y'aba bakozi b'Abarundi ari ituma bakomeza gukundirwa muri iki gihugu
akazi muri Kongo turagakora uko ngo kunye nuri kubibona tuvaga mu Burundi wacu uraza amahera yaho nta gaciro afite areka amahera yangangaha muri Kongo afite agaciro tuva mu Burundi tukazi no niba bwa mu Burundi baguhemba 30,000 ariko wageri no bakaguhemba izo dolari 30 urumva yahita yikubamwo kabiri kanarenga ako niko karusha urumva katuma du kurumbira cyane gakoza gukora gino iyo turi gukora abakongomani badufata neza cyane kuko baradukunda usanga ikintu cy'ambere neza badukundira ntitwiba turafise umutima mwiza ariko abakongomani bagenzi babo baje kubakorera usanga babakoreraga nabi babiba abandi nabo baguma bayerera ariko twebwe ku buryo ataho tuba tumenyereye ugumaga mu rupangu urindirira utwo dufaranga twawe waje gukorera
Shimimana Joy nawe umukozi wo mu rugo ukorera abakongomani muri Kongo avuga yuko yatangiye aka kazi nyuma y'ubuzima bw'ishuri bumunaniriye ariko kuva wagereye muri Kongo yinjiza amafaranga ari hafi kungana n'ayo umwarimu wigisha amashuri abanza mu gihugu cy'u Burundi
umusore utangira akazi k'ikoni byayinaniye ku ishuri baza kunaniye ku ishuri cyavuga ati ubona kandi kazi gufata isuka ngende guhinga ndabimwenga ntibinyoroheye mfite ingufu ndavuga ati bo reka ndongere amafaranga mu bundi buryo ntanyinze kujya guhinga cyane kuyiba cyane kunyonga abashoferi cyangwa ati je reka basi nkore akani niko nkunze icyo ndavanamo ibintu byinshi kwa muri Kongo ndakura udufaranga ndakura byose nkeneye byose ndabikura muri aka kazi kanjye ko nga muri Kongo ubwo gakora ari aka kazi ko muri Kongo ndagakora bivanye n'ukuntu muri Kongo barahemba idolari 30, 35, 40 bivana mu bosi bo aho ngo mu Burundi idolari 30 turakora amahera menshi iyo umaze kuronka umukoresha mwiza ugakora ni minsi akakwizera usanga ukora cyo kimwe n'umwigisha w'umurundi n'umukozi akore idolari 40 ashakora akakora 180 fatukore 85 ndabwo uri mu 102 102 umwigisha w'umurundi kugira aronke ari umwigisha amaze iminsi myinshi mu kazi myinshi cyane kazi kiri ni keza cyane kazi bagakunda niyo mpamvu abageni b'abarundi birukiri na kubera iki bakunda iki abakongomani twaba bakoresha neza baba akazi keza bakabahemba neza
uyu mugore utashatse ko tuvuga amazina ye afite umukozi w'umurundi bamaranye igihe kirenze umwaka wose aragaruka ku mpamvu bakunda gukoresha abakozi b'abarundi muri aya magambo
iyo ufashe umukozi w'umukongomani agera mu rugo saa moya agataha saa 11 urumva ko hari akazi adakora kamwe na kamwe usanga mu gitondo barangije gutanga icyayi ugasanga ibintu by'isuku ntabikoze neza aho nimugoroba naho agasiga atararangiza akazi neza agataha ariko umurundi we akora akazi neza mu gitondo na nijoro usanga aratunganya ibintu by'isuku mbese muri make abarundi bakora neza kubera ko buri gihe baba bari mu rugo ikidatunganya bakagitunganya
nubwo biruku hari abandi bakozi bo mu ngo bavuga yuko bagifite imbogamizi mu kazi kabo ahanini ziterwa nuko bakora ariko umunsi wo guhembwa wagera bakabura umushahara baba bakoreye shugwe ry'Imana nyese amaze amezi anakora ariko ntarahembwa
kimbabaza nuko nyine ntaronka amahera kwiye nkubu ndafise umwana urabona nkura mfise umwana ari mu kugera gufungura sinzi uronka n'ikintu ndamugabura kwana usimembwa sindonka amahera
ubu amaze amezi angadahembwa
atatu
iyo umubwiye
nabwiye acha mbwira ngo nzomimba ngeze mu Burundi
iyo yamusabiye ahangaha
oya ntiyemera ntanyemerera kwa acha mbwira ngo nta mahera afise kandi ari nawe yankankuye ino yari nankuye mu Burundi biragoye
tumenyeshe yuko usibye umujyi wa Uvira aba bakozi b'abarundi bakoramo no mu yindi miji y'intara kivu ya majyepfo nka Baraka na Misisi wasanga basore n'inkumi bababwiye mu nkambi yo mu Rusenda bakajya kwashaka imirimo yo gukora mu ngo mu maresitora ndetse n'utubare badatsengabo ku bwijwi rya Amerika I Uvira
Tuko dusa nk'abasozera imbere y'uko dusozera rero inkuru y'umubabaro ku Barundi umutama ontime baranshakaje umurundi yabaye rurangiranwa mu Burundi no mu makungu kwera ukuvuza ingoma yarayitavye imana biturutse ku ngwara bimwe mu byo ontime yamariye igihugu cy'u Burundi no kwandikisha ingoma z'u Burundi mu mugabane kama wa UNESCO patrimoine mondial de l'UNESCO muri mu gifaransa Antime baranshakaje yaturutse kandi mu muryango wa Kingi umwami mwezi gisabo igihe yagira aganda gugwe n'abansi mu misi we ya nyuma hijwe rya Amerika ryari ryamugendeye imuhira iwe muri commune ya Giheta y'intara ya Gitega hagati mu gihugu cy'u Burundi mugenzi wacu Raisa Liliane na Mahoro niwe vyaganiriye
Uyu ni wa mvuga ngo matari mu rabumba mwampaye inkamwe
Antime baranshakaje ndabaramukije
nani ndabaramukije mwese
ego turamutse tuza hano ku rugo iwanyu kugira abatwumviriza bamenye uwariwe Antime nico yamaze mu bijanye na karanga ku Burundi uwo babwirike
jewe Antime baranshakaje umukuru w'abatimbo mu Gishora navutse 35 mvukira mu Gishora nti wacu bisabana bari 12 bamwe barahwereye usabana ndwi abuzukuru cyangwa barashika 34 baze imyaka 81 numwe rero natanguye kujya mu ishuri mu gihumbi kimwe amajana 140 aha mu Giheta munagaruke mu wakane cyatumye mpewe amashuri urabana bo hambere bavuga ngo amashuri ntacamaze jewe kuva ntaruka nkiri umwana mutoya twebwe twarutse duhoha kuvuza ingoma tumaze nk'imyaka 4 tutangura kuza mu bakuze nayo ubwa mbere twaza turavuza ku bitumba tumba abakuze bakatwa ubugore ngo mwabana ivyo muri ko muragira nibiki ngo nimutuze muri risatu tukaduga hejuru igisagara tukavugiriza bakabona dutaba nk'uko batamba nabo tugenda aho abakuze bari bakaza baraduhengekera tuvuze gushikaho umuyabaga umuyabaga rero yeha kuva rero kubami kuri mwambutso nagiye no kumuganura inshuro gatatu nkurikira rero abakurambere bampiyo ngabirano ngo wewe kezo cyo ntakiriho niho zosigara nayo mabanga Nyeri bihugu maze kugenda muri 31 Gishora ntibamenyekanije Burundi mu makungu tuvo yaho mu birabure niho rutangura mu France igihe nitera kuri bagaza niho haza wa president abashika 40 mu Burundi mu 88 hanyuma miteraho yazi no mu Burundi niho yaravye ati je wa bantu bavuze ibingoma arabisaba ati ishaka abanyene muzo bandugikire mu France hari gihe kinyiya mama zoyiwe kugira ngo bazomutore yababwiye ati nzobazanira ikintu mutari bwabone baratujana mu Bufaransa twamaze y'amezi abiri za Bordeaux Angoulême Lille Loreya henshi cyane hanyuma tugenda mu Bwongereza tujya mu Budage tujya mu Buholandi tujya mu Bubiligi tugera muri Amerika twaragiye tumara y'amezi abiri tugenda mu bisagara bitari bice byinshi za Chicago
nta ngorane z'ururimi mwagira vyagenda gute
oya twagira tujanye nawe muri ministeri aho tuvuye turagera muri Amerika yepfo muri Japan agiye inshuro gatatu
ndabumvirije muri kahise mwebwe ingoma za zari zifite agaciro kadasanzwe mugereranije n'ubu unye mubibona gute
mu minsi iheze kuri z'intwaro z'ubu bari bazifashe nabi ibi byose biriko biragigwa ingoma bavugiriza babirana uwibororewe wese ngo nabugiriza ingoma naho Burundi muriko murabutabagaza zamye zivugirizwa umwami n'umwami arongora yatuma ku ingoma ingoma ni igihugu si y'umuntu
none ubunye muravye nimutinya ko ingoma zoba ziko ziragenda kagirire ko ntimukija hanze nka kera ubunye hariho ubudasa nk'uko bwa mbere vya bimeze
ubu urabona bifatira y'ubujumbu Ayo jumbura nabo bakazicurika mu kuzivuza. Ntibari bazi umurisho n'umwanya uvugira. Ministre ikenkana yacu yavuga ati "Nimumfasha abantu babunyoye turondera kipe nasional twoza turajabukana hanze yukuri." Kandi aho naheruka rero muri UNESCO mu Bufaransa kuza kuzisinyira cy'imyaka 2 kugira ngo ntihapfe uko bazikoresheje.
ubureho zitwa iziri muri UNESCO
ndabona uko imyaka iri kwira irabajana buke buke bavuga none yuko muza mwarateguye abazobasubirira
bariho yego
aho
ntabwo ndabona ntabwo banabutoye ora nukuri muga baniceka ati mbe basharodoma muri twebwe babiri kandi nukuri barakurikirana
none mutamanzi mu hariho ubushimwe byinshi mwagiye muraronka ariko bumwe bumwe nyene hari ubwo wasanga mbatabahanye akabahasha mbiga nk'ivyo mwavyakira gute
navyakira neza oya kuko nabona yuko atacu bampa aho hariho ibitenge bashitseko uracagitenge murakibona rero ico gitenge murabona yuko ijewe bashitseko naragiye ngura iyingana gutyo ngiye muri kotebu ngiye kubabaza kigituma banshize ku mpuzu batabimbari hanyuma tere gituri general cyambwira ati baraduciye ko barabitumenyesheje ntiwirigura jaje ndabihe urumva uko ugaba urumva urya kumugamburukira rero
ni nk'igiki mwumva cokogwa kugira antimu nahatazo bakiriho azobe ntibagiranwa mu Burundi
iki gihugu cyo dukorera barabona yuko ndiko ndasaza nokuri nabisabye u Burundi perezida bakaraba ikintu bona zosazira ko nka kujya bagira bati uyu yapasuye nkaza ndaronka udufaranga ku kwezi ku kwezi ku kwezi bakagira nibarabara bazonyitira bati iri barabara nirya antime baranshakaje
ndabona muri inararibonye n'igiki mwohanura abanyapolitike bubu
abanyapolitike cyo ndabasaba kugira neza Burundi bw'amavukiro yawe nyamuni mu Burundi muri ko muratabagura buzo umusurusu rukubari ruzobago none hera buri kubabago nibaje inama n'ingingo
antime mbona nakavura katadukundiye ko tubandanya none n'igiki wanka n'igiki kunda mu buzima bwawe
cyo ndanka cyane umuntu atakurikiza karanga ku Burundi icyo nkunda n'ubutiba kandi kaduhura ndakunda ka musteri uwo muri iminsi ngwaye niho ntaka
anti mubaranshakaje ndabashimiye kuri kino kiyago muhaye ijwi rya Amerika
yego cyo ndacengurutse rwose ko mwaze kungendera murambe mu kazi kanyu uyu ni wa muvuga ngo matari murabumba mwampaye inkamwe
Nuko rero icyifuzo ciwe cyanyuma cyari uko ngo yofashwa akanaronswa n'ibarabara rimwitirirwa ariko ivyinshi mu vyari yifuje kugera ko ntivyashitswe ko ntibirashikwa ko kuko yakitswe n'amagara bikanagorana n'ingene avuzwa cyari kiganiro cyanyuma rero mutama wa time barashakaje haje ijwi rya Amerika imbere y'uko yitaba Imana nibutse ko Antime barashakaje bimwe mu vyamari igihugu cy'u Burundi ari kwandikisha ingoma z'u Burundi mu mugabane kama wa UNESCO Antime barashakaje yaturuka kandi mu muryango wa Kingi umwami mwezi gisabo igiyagira agandagugwe n'abansi mu misi we ya nyuma yabwiye ijwi rya Amerika ko yifuza yuko yoronka ibarabara rimwitirirwa reka turindire turabe ko bizoja mu ngiro mu kanya turaza gusozera dusozere kigani iwanyu mu ntara cuno wa mbere ariko imbere ko rero duhanaga hindukira ndabibutse ku igihugu cy'u Rwanda kiri mu cunamo kugera itariki ya 13 aho bibuka genocide yakorewe abatutsi ibiganiro byacu biza tubahimirije gukurikirana ni nk'ikiganiro muri isanga muzakurikirana kuva igihe c'isaha 10 kugera igihe c'isaha 11 igihe c'isaha 12 naho tuwaza kuwashikiza makuru avugwa mu Burundi gece saha imwe n'igice naho n'amakuru arambuye avugwa ku isi na cyane cyane muri Afrika muroranigwe Diane Nahazwe na Innocent Kimenyi tuzongere duhure nk'ino saha nyene ejo aho twatanguriye mu kiganiro iwanyu mu ntara ivyo tubararikiye ejo ni kiyago c'abanyedini dusigiye kano karirimbo mwe mutwumviriza muri mu gihugu cy'u Rwanda n'abari mu Burundi.
Dufataniriza hamwe kugira umutima wa kimuntu nabajya bahunga banye.